TV ni Radio Sauti ya Amerika. Radio Sauti ya Amerika kuri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese muteza amatwi ndabaramukije uriwe neza ano muri studio ya gatanu muri kumwe na Angel Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri isa.
Leta mpata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa. Igikuru si zina. Igikuru ni uko twumvikana kokogwamwe ibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagari ku bwicanyi mu Burundi.
Aho
ni rewa nsengera ku mana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Fodebu na Jacques Girimana umukuru w'umugambwe SNL bavuga ku kibazo cyo gushyiraho leta ifata kibanza mu Burundi mu biganiro biko bihuza abarundi batandukanye byatanguye hafi y'igisagara cya Arusha muri Tanzania. Inkuru n'andi makuru twabateguriye turagaruka ku mukanya gatoya. Amakuru yo mu karere tubafitiye dutangurire ku makuru yerekeye Kenya. Uno munsi kwa kabiri mukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yarahiye icyese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kindi kiringo nyuma yaho habereye ukutumvikana kwavuye mu matora yabaye mu kwezi k'umunani. Imigwi n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yaciye yanga kwitaba amatora aho asubiriwemwo. Abantu bashika ku 60,000 bari buzuye ku kibuga c'inkino cha Kasarani i Nairobi aho ibirori vyabereye. Imbere yuko bitangura igipolisi cateye imyuka ibabaza mu maso mu kubuza abantu isinzi bariko bagerageza kwinjira muri ico kibanza ku nguvu. Muri ako kanya nyene igipolisi mu kindi gice c'igisagara ca Nairobi bariko batera imyuka ibabaza mu maso ku bantu bashigikiye umukandida atavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga aho ariko bitegurira kugira imyerekano yo kwibuka abantu baguye mu gutana mitwe kwabaye hagati y'igipolisi n'abanyagihugu mu bihe by'amatora.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku munsi ugira kabiri ibiganiro bihuza abarundi nti biratangura neza yarusha muri Tanzania hadutse impari zifatiye ku rutonde rw'ibizokwigwa cyane cyane ingingo ya gatandatu ivuga ishyirwaho rya leta y'ubumwe yoshira mu ngiro amasezerano bazoshika ko intumwa za leta zanse urwo rutonde. Ibindi kuri nguru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari yarusha.
Isacumi z'umugoroba zirenga ku gato amasaha yo muri Tanzania kuri uyu wa kabiri niho muhuza yugururi cese ibiganiro bihuza abarundi yarusha impari hamwe n'ibunano y'urutavanako nivyo vyiriwe hagati impande zitandukanye zitavye ivyo biganiro. Izo mpari zatangwa mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'ivyo biganiro zifatiye ku rutonde w'ivyo bazomara indwi zibiri bariko bariga. Ikibazo gishaka kubacanishamwo ni ingingo ya gatandatu y'ivyo babwirizwa gushikako. Iyo nayivuga ko habwirizwa gushirwaho leta y'ubumwe yumvikanywe ko na bose igikorwa cy'iyo leta coba ico gushira mu ngiro ibiri mu masezerano bazoshikako. Ibiro vy'umuhuza vyateguye ko amasezerano azosinywa itari ku 8 z'ukwezi kw'12 kuza. Umuhuza yaratumye abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bazohagarikire ugutera umukono kuri ayo masezerano azoba nk'urupapuro rw'inzira kugira ngo amahoro agaruke nk'uko ivyo biro bibivuga. Ariko ico intumwa za leta zicamirira kure. Izo ntumwa zirongowe na Terence Ntayiraja umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu zivuga ko zitemera ugo rutonde. Vyatumye umuhuza yakira izo ntumwa ziri kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ukwazo. Ivyo bavuga bateganye nta wabimenye naho biruko izo ntumwa za leta zivuga ko zidashaka ko ivyo barimwo byitwa ibiganiro negotiation mu gifaransa ahubwo ko byo kwitwa dialogue ikiyago mu kirundi ikindi byamirije nkuko amakuru ava muri bo abivuga nicerekeye ko vamwo amasezerano ashiraho leta y'ubumwe izo ntumwa za leta zase kandi ko ivyo guhagarika umugambi wo gusubiramwo ibyirizwa shingiro bija ku rutonde hanyuma bakanasaba ko ivyo biganiro byotahukanwa kubera mu Burundi bongeye babwira umuhuza ko bacigwamwo ku rutonde ikibazo kijanye n'ingingo iheruka gufatwa na sentare mpuzamakungu CPI yo gutanguza amatohoza ku vyaha vyo byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta naho hari impari hari uruhande rw'abatavuga rumwe na leta harimo amizero y'abarundi na Frodebu bavuga ko leta y'ubumwe ari ntabanduka ibwirizwa kujaho rero sengenda kumana ku bwa Frodebu atyo leta y'ubumwe niyo shira mu ngiro ivyo tuzoba twumvikanye ko
leta mpata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa igikuru si zina igikuru nuko twumvikana hokogwa mwibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu Burundi ihagarika gutoteza abantu ihagarika gupfungira abantu gusa ihagarika kwangaza abantu twa twabivuze dushike ku nzira ituma ayo matora avuga tuyategura neza akaduhumuriza twese na karere kakumva ko gahumurijwe tugashika ku nzira aho Burundi budasubira guhari kuvoma
hari migambi ivuga kandi shigikiye nk'ivyo ubutegetsi bwasavye iyo imenyesha ko amatora yamaze kuba atamuntu atagiye muri ayo matora yoshigwa muri leta Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL
leta fata kibanza gute umunyagi uko atari yadutumye umenye leta fata kibanza yamaze kugica ivuze ko yaratoya bamuserukira abicije matora ivyo vyatafaza kibanza neje abivuga ati byo giye no kwishura ko
amashami yigenga nayo nyene ari mici ibiri parseme na urikome bashigikiye ko abo banyepolitike bumva ngaho batoye amasezerano ikiranga misi hame n'inzego zo kuyacira mu ngiro kubwayo mashiramwe ivyo biganiriro vyo bandaniriza hanze y'igihugu kuko ariho abantu bisanzura urundi ruhande nabwo rushigikiye ibisabwa na leta abo ni nkuru nani PSK Burundi ruvugirwa na Hamza Vena buri kukiye kubgabo gushiraho leta y'ubumwe yova muri ivyo biganiro no kwa kurenganzira abarundi bitoreye indongozi zabo
Yesu ndumva ko aza kuva amasezerano ko robambe mukiye abarundi nkumbure bashizeho inzego ziko zirakora mu gihugu cy'u Burundi kandi ndabangiye kubavugira ibyo batantumye nibaza yuko boyaga bagashira hamwe aya makumbure hovamwe icegeranyo icegeranyo rero kiratandukanye n'amasezerano
bitekanjwe ko ibiganiro nyezina no guharira amaso mu yandi bitangura kuri uyu wa gatatu bazoba bamaze kugabugwa mu migwi itandukanye irimo abaserukira impande zose hari kandi n'abahinga mpuzamakungu mu biganiro batumiwe kugira ngo baje barafasha mu migwi yose abo nabo ntibarabwe giza n'uruhande rw'ubutegetsi Pierre Clave niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru kuva ku munsi w'Imana itariki murantunga abarundi baba mu ntara kama ya Buragane barashimishwa n'umwimbu w'inswa uriko uribonekeza muri uku kwezi kwa munyonyo utwo dukoko tuguriye mu ntara za Makamba na Rutana turasahiriza imiryango mu mfungurwa no mu vy'ubutunzi muri iki gihe abenshi bataronka umwimbu iyi ni nkuru yakurikiranywe n'umunyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chrissy Munezero
Intara ya Kamya Buragane irazwi nk'intara abanyagihugu bihereza igifungurwa kitamenyerewe henshi udukoko bita inswa. Muri iki gihe cy'umwaka abaryi bazi barahimbawe kuko ziboneka ku bwinshi haba ku migina iri mu mashamba no mu masoko iruhande y'ibindi bidandazwa. Ingenieur Telesor Munezero ajejwe imigambi no gukurikirana ibikorwa mu buyobozi bwitaho uburimi n'ubworozi mu ntara ya Makamba avuga ko icyumviro cyo kwiherezwa udukoko cyavuye mu bakurambere.
Aho izoswa zisanzwe zigwiriye gose ni mu ntara kama ya Buragane n'intara kama ya moso no mu ntara y'imbozira hari mugabo si cyane basokuru na basokuru za kera bari babayeho mu bahiga bakongera bakamura ivyama mu ishamba uretse iswa hariho n'utundi dukoko twinshi bafungura aho twovuga nk'inzige rero basokuruza bararya bakumvira babonye ataco babaye kandi bibaryoheye baca abandanya bazifungura
uyo mugenzo w'abasokuru wo gutega inswa n'ubu naho waroye Nkeshimana n'umukenyezi wiwe basanze mu gashamba aho bariko baratoragura inswa ku mugina bubakiye
kubaje kuva ntanguye kuva nta ndumwana agenda inswa namera zibona ibintu tubonera mu mwaka arimwe tuziriye turumba kuri gihugu cyane ugasanga no kumaboko ari ku tuntu umengo no kubise nk'amavuta ajya kama okubantu baba batazifungura n'ukuri bazogerageza barahinge n'imeze n'isunzu cyo cyane
makuru ate na Madrena na bakenyezi bahumuye twasanze modokari bariko baraja muri commune Mabanda bavuga yuko bafungura inswa babakira abana bakemeza ko hari abazifungura kugira ngo boroherwe kurangura amabanga y'abubatsi cyane naho kugira bakira ingwara
ngo bamwe ko mbona babigura ngo bigabanye ingwara ngo bigabanye sida sinonyo sida kwicikira natwe rero urumva twakaranga tugapfa kwirira uko nyene harimo ababikoze ubugari canke ibijumba
Dujira ngo turabe ibindi birimo.
Kuva aho zitanguye guhabwa ikibanza mu masoko, ubudandazwa ku inswa urafasha mu mikoro y'abakenyezi ari nabo benshi bazicuruza. Raheli umudandaza w'inswa avuga ko ubwo budandazwa rumwungukira eka mbere ngo n'udusigaye araheza akadutahana muhira kutugaburira umuryango.
Urashobora kuba ufise nk'akamashini ka disya ukadisekura dikana ugahanyuma ukadishyira mu mboga nakujya kwagafuka ibiyo ndabiryoshye cyane
inswa zirafise akamaro kanini abajya abana bagwaye kwasha usanga bameze neza baziri
nubwo zitazwi cyane mu yindi mihingo y'u Burundi inswa ngo ziri n'ingaburo ziri hejuru ugereranije n'izindi fungurwa zihurumbirwa nk'uko bivugwa n'abajeje uburimi n'ubworozi
mu bisanzwe iswa zirimo ubwa mbere na mbere cy'unyunyu bita ndemamubiri proteine mu rurimi rw'igifaransa harimo n'ibyo twita ibyunyunyu n'esere minero ndetse harimo n'icyo bita amavitamine nko mu igarama ijana z'iswa urasangamo amaproteine ashika ku bice 29 ku ijana ubwo turavye nk'igarama ijana z'ifi dusangamo nk'amaproteine ashika ibice 19 ku ijana ibyo nibyo twakuye mu maraporo y'icya kigo mpuzamakungu kimwe bita FAO
bamwe mu banyamakamba na cyane cyane abadandaza bagasaba ko hoba ivyigwa bikwiye byoshikana ku bworozi no kugwiza iyo mfungurwa ikunzwe n'abaragane fisi munezero mu ntara kama ya Buragane ku bw'icyo rya Amerika
urakoze Chris kuri iyo nkuru kuva ku munsi w'Imana itariki 26 gushika itariki 8 y'ukwezi ku 12 abarundi bakoraniye arusha mu biganiro by'inshuro ishobora kuba ari ya nyuma biyobowe n'umuhuza Benjamin Kapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yamara muri iki gihe hari amashyirahamwe avuga ko atatumiwe muri ibyo biganiro hakaba hari n'ubwoko buvuga ko butatumiwe mu kiganiro muri isanga cyo munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Ildefonse Rugema umuganwa hamwe na Emmanuel Nengo ayoboye ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba bose bakaba bavuga ko ubwoko bwabo butatumiwe tutangure twumvirize Nengo avuga igituma batatumiwe
mu byukuri twebwe n'ikintu tudashobora kumenya icyo byavuye ko kuko nyakubava Museveni perezida w'igihugu cya Uganda igihe yatanguza ibyo biganiro muri NTV i Kampala nako muri Uganda icyo gihe hariho abari baduserukiye babiri bari batumiwe mu byo biganiro ariko inyuma yaho bimaze kujya mu minwe y'umuhuza nyakubava Benjamin Mkapa yahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania byahereye aho ntawasubiye kudutumira ntawasubiye kujya mu byo biganiro kandi twaragerageje noneho no kwandikira ibiro byiwe kenshi ariko nta nyishuri igeze baduha kuko twaguma dusaba duti turumva ko ibiganiro abandi bariko barabijamwo ariko twebwe tukabona yuko tubikumiriwemo tukibaza duti byoba byiza na twebwe arimo turi kugira ngo dukurikirane cyane cyane ingene ibyo biganiro bikunze kuba biba hagati y'abarundi y'abenegihugu kugira ngo natwe tugire icyo duterera mbere ari bishitswe ko twumve mu by'ukuri ko biza bihumuriza abarundi bose rero nyuma yaho rero nta nyinshi tugeze turonka bituma rero bidutera amakenga hanyuma gushika yaho novuga kuwa ku munsi w'Imana twumvise ko abandi bafashe indege zibatwara Yarusha uwo mwizo biganiro twebwe rero turaga no ku rutonde bari barungitse rw'abashobora kwitaba ibyo biganiro dusanga nta muntu n'umwe yoba aserukira ishyirahamwe canke ava mu mugwi w'abatwa yoba yashoboye gutumirwa muri ibyo biganiro hanyuma tuca twibaza duti mbe none ko igihe cyose habaye ibiganiro haba kuri Arusha yashikanye ku masezerano yasinywe kandi kugeza ubu twe twasanze ayo masezerano yadusize inyuma aradukuramo kandi icyo gihe twasanze bavugamo ibitigiri by'amoko abandi bagaserukirwa ku bitigiri by'ijana ni ukuvuga 60% ku bahutu 40% ku batutsi twebwe dusanga ku batwa nta kintu baduhaye gishoboka kiboneka
icyo ni kibazo kimaze imyaka myinshi cyane rwose si kibazo cyadutse ha mu biganiro gusa ikibanza cy'abatwa mu Burundi ikibanza gishemeye muri ko mukora iki mushyira hamwe ryanyu kugira ngo ibintu bihinduke
icyo turiko turakora ubwambereho hariho ukumvisha haba abarundi bene wacu bari mu nzego ukumvisha abatwa bene wacu nabo nyene kugira ngo bamenye ko muri byose babiriko biraba bateza kubigira mu ruhara kugira ngo bihinduke ibyo byose turiko turagerageza kumvisha cyane cyane bafata ingingo ko icyo kibazo uko baguma bacirengagiza uko kandi imyaka igumi hacha ego baravuga ngo bari mu abandi ngo bari mu byo kumvikana basubira umva ko nk'ibyo by'ibiganiro twe tuba tutarimwo ariko tuba tuburiko twumvisha na tuba duhawe aka karyo ko kubicisha ku maradiyo nk'uko muri ko murabigira kwa ari kugira ngo umurundi canke uwo ari we wese yumva mu by'ukuri ikumirwa ingene ribabaza abibone ingene ushobora kubura aho hariho uburenganzira udafise bwo guserukirwa cyane nawe ugaserukira abandi kandi wateza kuba uri umurundi ufitiye uburenganzira
mu kanya turagaruka cyane cyane ku byerekeye abandi barundi bashoboye kuja iya Arusha muratubwira iki kintu yifuza ko bushobora kurangura ariko imbere ya Afrika n'umushyantahe Defense Rwema nawe atubwire mbega umushyantahe Defense Rwema abaganwa buba baraserukiwe muri ibyo biganiro
egome murakoze kuri ijambo Frederic Nkurikije iki kibazo cerekeye amoko mu Burundi ni kibazo gisa n'icadukanye n'intwaro zakuye intwaro y'ubwami mu 1966 nagira nibutse abarundi yuko uno munsi twibuka itembagazwa ry'intwaro y'ubwami agashingwa Repubulika abarundi twibaza yuko batazi insiguro yayo gushika uno munsi ngarutse rero kuri ico kibazo murazi neza yuko ibintu bijanye n'ivyamoko mu Burundi vyazanywe n'abakoloni turabizi ariko rero naho vyazanywe n'abakoloni kandi intwaro y'ubwami igihangamye abatwaye ico gihe umwami n'abagabo biwe ntibakoresha imvugo y'ubwoko mu Burundi izo bintu byazanywe n'ababiligi hanyuma bishimangirwa ko cyane hatanguye amatora mu 1961 niho batangura gucagura abarundi mu moko ayo moko rero yarazwi icyo gihe bwari ubwoko bune ubwoko bw'abaganwa ubw'abatutsi abahutu n'abatwa abagiye muri ayo matora igihe batanga ibitigiri vy'abashinga amateka vy'abakuru b'imitumba n'ibiki baravuga neza yuko igitigiri c'abaganwa kiraho icy'abahutu kiraho icy'abatwa n'abahutu kiranye aho hanyuma ibyo birabandanya umuganwa Rudoveu wa Gasore atsinze mu mugambwe ipfona naho nyine barakoresheje ibitigiri z'amoko mu n'amashinga amateka ariko rero ico gihe abashinga amateka na kwa Gasore baranse yuko ibyo bintu byo kugabura abarundi mu moko bitokoreshwa na gato iki byemeza nuko itegeko ibwirizwa nshingiro byo mu 1962 atahantu na hamwe byerekana abarundi ko bagabuwe mu moko umuntu naho bavuga ko ari umuhutu cyangwa umututsi mu nyuma baraba ubushobozi afite ntibaraba yuko ari umuhutu kugira aze gutwara ikibanza cyukugira yuzurize ikibanza cy'ubuhutu cyangwa ubutuzi baraba ubushobozi afite mu kurangura amabanga bamujeje aho rero turabandanya gushika umwami mwambutse aragize ingorane gushikaho mu nama nshingamateka icyo kibazo bivuye ku ngorane zari ziheje kuba mu Rwanda ababirigi batumye haba revolution igizwe n'ababirigi mugabo yitirirwa uruhande rumwe rw'abanyarwanda abahutu n'abatutsi bagasubiranamwo abatutsi bakirukanwa kubera bagirizwa yuko aribo bamye batwara igihugu ibyo bintu byaje mu Burundi ariko rero bije mu Burundi nivyo zatumye haba izo ngorane bituma bagomba guharura abahutu n'abatutsi ariko ico gihe gushika mu 1966 hari ubwoko bune buzwi abahutu abatutsi abatwa n'abaganwa ibyo rero igihe haje intwaro ya Repubulika nababwiye uno munsi twibuka imyaka 51 iheze haje intwaro ya Repubulika ubu hari hageze yuko abarundi bibaza yuko tugasubiza agati mpembero tukaraba iki intwaro y'ubwami ya Mariya barundi nico iyo ntwaro ya Repubulika iriko imarira abarundi muyo myaka 51 iheze
muriko muvuga je pense rwema
umubabarire gatwangira ndangize ngaha
yego
ivyuko ubyo bwoko bune haje intwaro ya Repubulika bwaciye bugabanywa ku bwoko butatu abaganwa barabakumira nibasubira kuvugwa muri mu Burundi izo ntwaro rero ziza ari intwaro ziterabwoba hamwe umuganwa adasubira kuvugwa ivyo ni ibintu byabaye kandi hari na hamwe mubiza byo kwicana byagiye biraba ari 1965 ari 1972 abaganwa bamye bagwa mu mporero urumva rero ngaha nitwo cyangwa ngo turandire twagomba twereka abarundi kandi abarundi bose barabizi kandi abarundi babizi cyane kurusha abandi n'abajya abanyagihugu abanyepolitike
mu kanya gatoya cyane bose defense rugema ndabona kanya katujanye cyane mu majambo make muriko muvuga ko iyo intwaro z'abamizi baho zigumaho atakibazo cy'amoko indyane z'amoko mu Burundi ziba zihari amasoko na mirongo itatu
intwaro z'umwami ntibashimikira ku moko na kare bavuga yuko umwami abaza umuryango atabaza ubwoko ibyo rero by'ukuvuga moko by'ukubishimangira ko byaje kuri izi ntwaro za Repubulika mugabo bakabigira mu ntumbero iyo kugomba kuronderera inda za bamwe bamwe sinovuga ngo mushire muri rusange ngo bahutu bose cyangwa abatutsi bose abanyagihugu b'abahutu b'abatutsi babaganwa n'abatwa barashaka kubana mu mahoro mugabo abanyepolitike abo bantu bitwa ngo barize nibo baja guhenda abanyagihugu bagakoresha moko kugira bashike ku byo bashaka mugabo
icyo mukanya kari imbere ndabasaba mubwire icyo muvuze naho ubwoko bwanyu butaserekwe mu biganiro yarusha ndabasaba muduhe ibyiyumviro n'ibyifuzo mwifuza ko abo banyapolitike boshobora ibibazo cyane cyane boshobora gukemura ariko muri aka kanya turafise abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Edmond mwiriwe neza
mwiriwe neza
izina ryawe ry'ikirundi ni nde Edmond
ndayikunda
Edmond murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku bwoko bw'abatwa n'abaganwa batatumiwe mu biganiro biriko bihuza abandi barundi tuga ku ijambo
ikintu ushobora kuvuga halo
tuga ku ijambo turakumva
ndiko ndabiraba nk'ubu hari igihe mu ntwaro baravuga ngo dukeneye abatutsi aba dukeneye abahutu aba ariko ibyo byose bikaba bisanzwe byavuye birafise umuntu yabizanye kandi birafise n'intumbero yabifise cyane cyane bizanye n'umuntu abari ku butegetsi ndetse ko shikuwa tukiri mu ibyo bintu hazi umuntu akavuga ati abatutsi hazoja mu ntwaro abahutu hazoja mu ntwaro rero abatwa nabo nabo bavuga ati ntibaserukiwe bikwiye ko ntibazemera ubu abaganwa urumva nabo nyine ko bavuga yuko badaserukiwe kandi bo bacavuga yuko ari nabo bari baratanguye no gutwara kandi n'ibyo bintu by'amoko ko tubona ko byaje ku ntwaro z'abaganwa bikazanwa ko numva ko byazanye n'ababirigi nabo bakoze iki kugira bazigizeyo nk'abaganwa kugira ni habi amashako viri chani awe ukuchari cha mwa abarundi nisha nubano nwazawa paru nani nabla kumunawase kuwa wu chani sindarita wu
murakoze murakoze edumo mukanya tuha jambo chane chane defense rugema ishuri ico kibazo reka tubande duhene jambo kandi uwundi munywanyi radio ijwi rya Amerika Leona miriwe neza
amara cyane
murakomeye
yego turakomeye
muri hega Leona
ndi mu cyanguzo muri komine nishiye
cyanguzo izina gikirundi ninde
ndiyo nkuru Leona
niyo nkuru urase kibazo duga ku jambo kibazo cimbiro
icyo mbona nabo batabatumiye abatwa na abagiye muri Arusha naho bo baserukira bakagira gukemura ikibazo kirimo Burundi ngo natacho byo babitwaye
murakoze Leonara niyo nkuru eka ay defense rugema Edmond yabaje kibazo ati mbega abaganwa bakoze iki kugira ngo bamenye kure izo njyane naho muvuga ko zazanywe n'ababiri
ego me nibaza yuko ingorane ziri mu Burundi murabona twama twibaza tuti mbega izingirane ziri mu Burundi isoko ryazo ni ihe canke ikibituma ni giki kuko urabona nibintu byama bigenda bigaruka abarundi dusubiranamwo ugasanga nta cigwa turonka ku ngorane twagiye twacamo aho twogira tuti turogoroye tugasanga dusubiye muri vya bindi abarundi dusubiye kwicana mushikaho ikibazo cagiye gukomera ari kibazo c'abahutu n'abatutsi narico kivugwa cyane kuva intwaro y'ibwa mitembagazo ico kikavugwa cyane kubera iki igihe intwaro y'ibwa mitembagazwe bavuga yuko niho hatanga kuvuga ubwoko cyane abatwara intwaro zikitirirwa abahutu cyane abatutsi muri ico gihe rero igihe hari kwavugwa abahutu n'abatutsi wamenga nibo ba nibo bene igihugu bonyene baribagira yuko ari abandi atari abahutu kandi atari abatutsi baba muri icyo gihugu cy'u Burundi
murashikije ikibazo gihambaye cyane rwose mushira ntahe defense kivugwa n'abarundi batari bake ko gushira amacakubiri cyanke ubwoko mu mateko ari ikibazo abarundi nyene bashobora kuba batazovamwo vuba cyanke ari ikibazo gishobora kuba ikibazo gihambaye cyane rwose ariko reka tugaruke ko mushira ntahe Emmanuel Nengo nawe nyene ya asanwa abajijwe ikibazo na Leonard niyo nkuru avuga ati mbega abarundi bari yarusha bagira kumvikana eka ukuntu batorera inshu ibazo by'abarundi n'abatwanya nabo nyene bo baserukiwe ico cimbiro cashikijwe na Leonard niyo nkuru mu kivuga kwiki
ivyo vyashikijwe na niyo nkuru Leonard ndamutegera kandi mu byukuri avuga ukuri nk'ukurima ariko ikibazo aho kiba kiri twebwe mu byo tuba dukeneye nuko ubwa mbere ho nk'ibyo bintu by'ibiganiro biba biriko birafa mu gihe kandi biba bizwi yuko abaserukiye ababiserukiwe niho cyangwa abaserukiye abandi muri ibyo biganiro baba bava mu migwi itandukanye iyo migwi itandukanye mu gihe ariko biri yateza kuba yose ari mwiri bakabivuga kumwe bakabyumva kumwe bakabisozera bose babyumva kumwe naho hama habo urimo dufate akangonongono ariko rero ikibazo rero kiba gihari tuba dukwiye kuza turaba kahise k'iki gihugu cyacu aya magume tagiye gicamo
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresi ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika radio yacu
ashati mwese mukunda radio y'ijwi rya Amerika ibiganiro twari twategure kuri isaha aha niho bihagarariye toneho akanya ko gushimira engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Karara iyo dufashije gushira hamwe ibi biganiro amakuru mwashikijwe na Fidel Niyongabo tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugire imuhingamo mwiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.